Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Shuti zacu mwabonye buca ni video niyo ngabo abaramutse. Umunsi wa gatandatu muhire kuri mwese nshuti zacu tubafitiye amakuru ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kumbibe zihuza u Rwanda n'u Burundi harimwo no Rwanemba mu karere ka Bugesera uruja n'uruza rw'abantu rwarahagaze. Ni nyuma y'ingingo leta y'u Burundi yafashe ku munsi wejo yo kugara izo mbibe. Umumenyesha makuru Gloria Ishimwe yarashitse kuri urwo rubibe aratubwira uko yabonye ibintu byifashe.
Aya makamyo yarapakiye ibicuruzwa bijyana mu bihugu byombi yaraparitse kuko nubwo umupaka w'u Rwanda ufunguye uw'u Burundi wo urafunze bityo atabona uko yambukaga. Sanzabarenda Celestine ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 twasanzaga ku mupaka wa Nemba.
Ngiye kubasura bantuma utujerekani two kuvoma amazi. Ngeze mu Burundi barazifata. Bazifata abanyegeka yuko ari ukuzisorera. Bazifashe kuri 24 z'ukwa 12. Ubwo rero nari naje kugira ngo ndebe ukuntu nazigombora, sanga imipaka irafunze, nta muntu atambuka, nta kurenga umupaka. No mu Burundi ho nta n'umuyobozi wanabona ngo mubaze iki umuturi kibazo cyawe. Ko rero misemwe kuba nta kwihombera nkitahira nakundi.
Uyu mugabo yatangaje igihe yagiriye mu ifunga ry'uyu mupaka.
Jyewe ntabwo nabyishimira kuko akenshi urumva nari nzindutse mvuga ngo ndajya kusura bene wacu, simbasuye n'utwo tujerekani twanjye, sintubonye, simbonye n'uwo mbaza. Urumva rero ntabwo nabyishimira ibi ngibi. Akenshi nishimiye gufungura kw'imipaka, ariko noneho mu gihe bavuze bati tufunge kugenderana birahagaze, nta cyishimo nakira, ahubwo cyanteye ingaruka imbi.
Ndikumana Jean Bosco we atwara abagenzi kuri moto.
Ubukungu arabambukiraganya arabajyaga mu Burundi bagiye guhahirayo, ntabwo ari bwongere gusubirayo. Natwe twazanaga abagenzi tubakuyeramiro bagiye Burundi, ntabwo twongeye kubabona, kandi baduhaga amafaranga natwe tukabafasha. Urumva ubu ngubu nyine ntabwo amafaranga twongera kubabona nkuko twayabonaga nyine. Awe nabonye n'umuntu urutseramiro moto nyishore aho ngaho na muntu nabonye nta kigenda.
Kimwe nasanze barinda abagenzi nta bagihari kubera ko nta rujya n'uruza rukiri kuri iyi mipaka.
Koze kwa bafunze umupaka cyatubangamiye pe. Hagiye umuntu yazanaga nk'abantu nka batatu cyangwa batanu, kabona dufaranga tukaboneka, ariko uyu munsi byanze urana ko byanze muri moto twaparitse. Sinzi ejo amakuru twayumvishije saa 7. Saa 8 niko twabyumije ku mupaka wafunzwe, ariko rana ku buzima bwacu nyine.
Bamwe mu bo twavuganaga badusobanurira ko Abarundi bataha banyura ku mupaka wa Rusumo no muri Tanzania. Abaturage baturi mu mupaka wa Nemba barava ku inzira iri y'umusaraba kuri bo.
Mupaka wa Rusumo ndawuzi ariko ko biro sinyizi, ariko numva kare uburyo bukaze cyane burakakaye, urwo rugendo rurakaze. Ubwo rero cyane nk'abantu bari bafite uburyo bwo kutambuka buri kanya, cyane hari abafite business iho yahoragaho ari bwo buzima bwabo, byabibaye byiza nyine bikagaruka mu buryo vuba, byakorohereza rubanda nyamwishi bakoreshaga uyu mupaka cyane.
Barifuza ko habaho ibiganiro hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo gusubukura imigenderanire.
Icyo nakifuza ni uko bagirana ibiganiro hagati yabo bombi, baba bakonyaga gafungura umupaka, kongera tukagenderanira bisanzwe, tugahahirana twese, mbega muri rusange ni uko nge mbyifuza.
Kuri ikibazo cy'abo baturage bakora ingendo mu gihugu cy'u Burundi, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda yabasabye kwigengesera kuko umwuka utameze neza.
Uyu ntabwo ari inama nabagira. Icyo tugira inama abanyarwanda ni uko bagomba gukora ibishoboka byose bakarinda umutekano wabo. Niba bumva bagomba kujya i Burundi bakaba bajyayo uko ari ngombwa, ariko hari ikibazo umunyarwanda waba wazi ubwenge bakamubwira ati ntabwo tugushaka, wumva yabagehe, ntabwo byaba ari byiza.
Uyu muyobozi yahumurije Abarundi bari ku butaka bw'u Rwanda gutuza bagakomeza imirimo yabo nta nkomyi.
Guverinoma y'u Rwanda irahumuriza Umurundi wese, Umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ntacyo azaba. Umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ndatuze, aryama asinzire, akore ibyo agombaga gukora. Sinangombwa no kwirirwa tubwira ngo inzego z'umutekano ngo abanyarwanda oya, turabizi ntacyo bazaba. Ntabwo bagomba kwikanga kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe cyo gushaka cyo gufunga umupaka.
Ku munsi w'ejo hashize nibwo leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gufunga impaka yose ihuza u Rwanda n'iki gihugu. Ni icyemezo guverinoma y'u Rwanda yavuze ko cyayitunguye nk'uko byari bikuye mu itangazo yasohoye mu ijoro ryakeye, rivuga ko iki cyemezo kizagira ingaruka ku rujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, kandi ko kinyuranije n'amahame y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru mu ngoro y'inama nshingamateka i Bujumbura mu Burundi, ejo umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu Albert Shingiro yatangaje ko ingendo z'indege hagati y'ibihugu byombi zibandanya. Umumenyesha makuru Thierry Ndayishimiye niyo nkuru yakurikiranye.
Kuri uyu wa gatanu ubwo inama nshingamateka y'u Burundi yariramutse yakira umushikiranganji ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro, hagarutse no ku kibazo cyo kuba u Burundi bwafashe ingingo yo gufunga imipaka yo hasi isanzwe ihuza u Burundi n'u Rwanda. N'amakuru twakurikiraniye ku rubuga ngurukana bumenyi bw'inama nshingamateka y'u Burundi, umwe mu bashinga amateka Pascal Gikeke ava mu mugambwe SNL utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari mu babajije.
Ingo ya leta yashikirijwe ku munsi w'ejo biciye ku mushikiranganje mu byajeje intwari yo hagati mu iterambere rusange n'umutekano, imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zaraye zugawe, gabo u Burundi bugaca gufata ingingo yo kugara imbibe atacuka kigaragara kihari cy'u Burundi n'u Rwanda.
Yanabajije umushikiranganje impamvu igihugu cya Congo kitarafunga imipaka gihana n'u Rwanda kandi bifitaniye ibibazo bimaze igihe. Aha yaciye amusaba kumwishura nk'umuhinga mu bijyanye n'ububanyi n'ayandi makungu.
Mubona gute hagakuba Congo itarafata ingingo yo kugara imbibe, mugabo u Burundi bugaca gufata ingingo yo kugara imbibe atacuka kigaragara kihari cy'u Burundi n'u Rwanda nk'uko bihari na Congo Rwanda?
Kuri ibyo bibazo umushikiranganje ya Robert Shingiro munyishu yatanze yagereranije ku migenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda n'ihindagurika ry'ibihe.
Barabikurikiranye kuva igihe twagira emission publique iri mu kuri igihugu tariki 19 z'ukwezi guheze. Nibaza yuko kumbure nabivuga ko byinshi, cyo navuga gusa nuko imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda hari igihe imvura igwa ari nyinshi ariko nona kumbure ibiterwa byinshi cyane ikagwa neza akazuba gutyo nyine, hariho rero ibihe dushika mu bibi ubwabo nkuko bavuga mu Kirundi nta mvura idahita. Niba ubu turi mu bihe by'imvura nyinshi hazoshika igihe hagwa nkenya cyangwa yaka izuba rikenya hanyuma imigenderanire isubire gutotahara.
Yanamenyesheje ko buri gihugu gifise ubwigenge ku bijyanye n'imigenderanire ari nacyo gituma u Burundi bwafashe ingingo yo gufunga imipaka yabwo.
Ntawuzi igituma icyo gihugu cya RDC kitarugara, kuko ntitubabaza ati mutarugara meze gute. Igihugu cyose gifite ubwigenge, tuko ubwigenge bwacu rero leta yafata ingingo, igihugu yafata ingingo gishyaho ziriya si kwizi ingingo gusa z'imipaka, ingingo zose zijyanye n'imigenderanire n'andi makuru.
Naho ku bijyanye n'abarundi imipaka yafunzwe bari mu gihugu cy'u Rwanda, abashinga amateka babajije umushikiranganje uko bazofashwa bagasubira iwabo. Albert Shingiro yamenyesheje ko nta muntu n'umwe abuzwa gusubira mu gihugu ciwe, bityo abokenera gutaha batazosubizwa inyuma. Umushikiranganje yaciye anatangaza ko ingendo zo mu kirere zitahagaritswe zizobandanya.
Igihugu kibuza kwinjira ubundi kibuza umurundi asubira iwabo. Umurundi yabasha gutaha nta ngorane n'umwe yagura ku mupaka, gutaha ngorane ku bakoresha imipaka, abakoresha nabo indege ziguma ziza naho nyine ntangorane byotera nubahumuriza.
Itangazo ryo gufunga imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda ryasohotse ku igenekerezo rya 11 uku kwezi kwa mbere umwaka w'2024, aho byatangajwe n'umushikiranganje ajejwe umutekano. Yamenyesheje ko ari kumva z'umubano mubi hagati y'ibyo bihugu ushingiye ku kuba u Rwanda ruhaye indaro bamwe mu bahungabanya umutekano w'ico gihugu. Amakuru kandi Ijwi rya Amerika rifise nuko imbere y'uko imipaka yose yo hasi ifungwa hari abanyarwanda 35 abategetsi b'u Burundi bajanye ku mupaka bashikiriza u Rwanda, aho bavuze ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi. Gusa nta mutegetsi w'u Burundi cyangwa w'u Rwanda twabashije kubona ngo aduhamirize ayo makuru. Twobibutsa ko u Burundi bwari bwafunguye imipaka ibuhuze n'u Rwanda mu kwezi kwa 9 umwaka w'2022. Iyo mipaka yari yugaye kuva mu mwaka w'2015 ku butegetsi bw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inyuma yayo makuru rero ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuva kuri uyu wa kane imipaka y'u Burundi n'u Rwanda irafunze byatangarijwe mu nama y'umutekano yahuje Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abayobozi bashinzwe umutekano mu ntara ya Kayanza. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Mu nama yahuje umushikiranganji Martin Interetse n'abajejwe intwaro guhera kuri buramatari bamusitanteri bose be n'abarongoye Amazone mu ntara ya Kayanza tutibagiye abarongoye abandi mu gipolisi. Uwo mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange yamenyesheje ko Leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda. Yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose u Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane. Ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganji kugira amenyeshe abarundi n'amakungu nimba imipaka yugawe ariyo ku butaka, mu mazi no mu kirere. Mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota atari uguhekura u Burundi.
N'umunsi twatuga imipaka kandi utavugenda ntadenga ingo yafashe. Yabwiye mu byumve ntacyo kuvuga ngo nshingo nemba kasenyi ngo cyangwa kanyaru ngo ngiye mu Rwanda cyane. Nabiho naho dukeneye n'abari barengaho gatapfa twabirukanye nabo. Kuya twasanze dufise umubanyi mubi. Paul Kagame. Umubanyi Perezida w'u Rwanda. Twarahagaritse imigenderanire nawe zikabanza yihano. Kuko afise imigambi idatomoye. Niwe abikaka inkozi z'ibibi zononera Abarundi.
Iyo migenderanire mibivugwa n'umushikiranganji n'Interetse yemejwe kandi na buramatari wa Kayanza Colonel Kishayo Rahimi. Yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara arongoye ku rubibe ihana n'u Rwanda utifashe neza na gato. Buramatari Kishayo nabo arongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babibwijwe ijya Amerika ko keretse ibyo byashitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda mu yandi makumine iyo ntara hatekanye.
N'ingabo z'u Rwanda zarenze urubibe gatoyi, hanyuma bahura n'umwenegihugu baramukubagura duca dusubira inyuma, ariko nta canonekaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye ziriko zirakizura. Tukizera yuko babara amasoda b'u Rwanda bari baje gucata kugira barabaho ingabo z'u Burundi zoba zikabangamiye. Novuga yuko urwego rw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u Rwanda kuko twabonye atakamaro kuguma tugiranira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwumva.
Mu zindi ntara zihana urubibe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo, amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza. Mu ntara ya Cibitoke niho abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheli hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cya Mabayi, ariko ntibamenye ibera muri icyo kibira. Gufunga iyo mipaka bishitse mu gihe mu mpera z'umwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda. Yabishikirije mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya 2019 ukwezi kwa 12, yongera abisubira mu mijambo yashikirije Abarundi risozera umwaka w'2023.
Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ibyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu rwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri.
Kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku igenekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 umwaka w'2023 ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahitana abantu 22, Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko arigo rufasha imihari gwanya Leta y'u Burundi. Leta y'u Rwanda yamire kure ivyo bitero by'u Burundi mu itangazo yasohoye ku igenekezo rya 2029. U Rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo ubwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi. Rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'Abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe Leta y'u Burundi. Icyo gihugu cyasabye Burundi ko ibibazo bufise byoganirirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose. Iyo mipaka y'u Burundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'u Burundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022. Na mbere mu gufunga iyo mipaka, leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rubitsa abansi b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015. Leta y'u Rwanda mu itangazo rigufi yasohoye kuri uno wa kane igenekezo rya 11 yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yonyine yo kongera kugara imbibe ihana n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda imenyesha ko iyo ngingo ibabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibyo bihugu, ikaba iciye kubiri n'ibyo gihugu ciyemeje mu bijanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC. N'ingingo yakiriwe nabi na bamwe mu Banyarwanda twaganiriye. Bamenyesha ko kuza abaturanye kugenderanirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo. Hari ni watumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja i Burundi agashimira Imana ko iyo ngingo yafashwa kiri mu Rwanda. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Itangazo ryashyizwe hagaragara n'ibiro by'umuvugizi wa leta y'u Rwanda riravuga ko leta y'u Rwanda yamenye binyuze mu binyamakuru icyemezo kitumvikanyweho cyafashwe na leta y'u Burundi cyo gufunga imipaka bufitanye n'u Rwanda. Iryo tangazo rirakomeza riti iki cyemezo kidashimishije kizabuza abantu n'ibintu kwinjira no gusohoka mu bihugu byombi kandi kibangamiye amabwiriza ngenderwaho agenga umuryango w'uburasirazuba bw'Afurika. Itangazo nuko risoza. Tukivuga ku Burundi, umunyamakuru Florian Irangabiye yitabye urukiko kuri uyu wa kane mu mwaka ushize. Yari yajuririye igifungo cy'imyaka 10 yahawe ashinjwa ibyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imitwe irwana. Pierre Clavera niyo nkuru.
Floriane Irangabiye yarengutse muri sentare ntayinyuzwa igisata ca Gasambura manzi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Yitabye muri sentare inyuma y'umwaka urenga ko indwi imwe akatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10. Uwo mumenyeshamakuru niwe yunguruje urubanza ari kumwe n'abashingwa manza biwe, kuko ku bwabo icaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imigwi igwana ataco yakoze n'ahari cyo camwagiriye. Igihe yafatwa agafungwa haraheze umwaka n'igice ubutungane bwamwagirije ku icaha yagikoreye ku iradiyo ikorera mu buhungiro yitwa Igicaniro, ari nayo yarasanzwe akorera i Kigali mu Rwanda. Icyo gihe yafatwa yavuze ko yari yagiye mu Burundi mu manza z'umuryango. Abacamanza basiguye ko mu kiganiro yacikirije kuri iyo radiyo yahaye ijambo abansi b'igihugu ndetse yifatanya nabo. Kuri uyu wa kane iburanishwa ry'urubanza ryamaze umwanya urume rumara nk'uko abariyo babibwijwe rya Amerika. Mu minota itarenga 10 abashingwamanza biwe baseguriye abacamanza ba Sentare ntayinyuzwa ko atakimenyetso na kimwe kihari cerekana icaha Irangabiye yagirijwe kurubanza rwaranzwe n'amahinyo n'utunenge kw'amategeko yaho nyanzwe gutyo kuyo sentare yofata ingingo yo gufuta ubwo rubanza, ndetse Florian Irangabiye akarekugwa atakirenze gusabwa. Abacamanza bamaze kumviriza ivyo Irangabiye n'abashingwamanza biwe bifuza baciye bashira urubanza mu mwiherero. Urubanza ruheze abashingwamanza biwe ntaco bashimye gushikiriza abamenyeshamakuru. Bamenyesheje ko ivyo bashikirije mu iburanishwa ry'urubanza bikwiye. Bongera ko bazogira ikindi bashikirije ingingo ya sentare ntayinyuzwa imaze gusohoka. Ni dosiye ikurikiranirwa hagufi n'amashyirahamwe mpuzamakungu cane cane ayaharanira agateka ka zina muntu n'akabamenyeshamakuru. Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru Iwacu n'umwe muri abo kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Uyu asanzwe ari mu nama nshingwantwaro gishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe, Reporters sans frontières, avuga ko yasomye neza ibyo Floriane Irangabiye yagirizwa agasanga ahubwo uwo mukenyezi yari akwiye guhabwa agashimwe.
Nasanze ibyo bavuga ari na bimwe umukuru w'igihugu yiriko aravuga nabo nyene, ubunyonyezi, ubutungane bukora nabi, agateka ka muntu katubahirizwa. Ni vyiza yuko umumenyeshamakuru yerekana ibigenda neza, ariko na cyane cyane n'ibitagenda neza, kandi abariko arubaka abariko arafasha abarongozi na karenganyo gakomeye yakorewe.
Irangabije ni bo mugore umwe Rudende w'umenyesha makuru afunzwe muri Afrika inyuma y'urubanza kuri uyu wa kane yaci yasubizwa mibohero rya bubanza ahamaze hafi amezi atatu afungiwe imbere yo kujanwayo yabanje kumara umwaka urenga imugenga mu buraruko bw'igihugu. Ubutwaro nane w'amenyesha makuru mu Burundi Alexandre Niyungeko abona ko umuvyeyi w'utwana tubiri tutararenza imyaka 10 azira umwuga wiwe.
Ikibanza ciwe sico sico mu mpimba sico mugasho Florian nta kindi ariko arazira atari umwuga wiwe. Turasubiye gusemerera ko yorekurwa agasubira mu muryango wiwe agasubira gukora umwuga wiwe.
Irengutswa rya Irangabije rije inyuma yaho mu mpera z'umwaka uheze ishyirahamwe mpuzamakungu rikingira agateka kazi na muntu Amnesty International ritunganirije urugendo imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi ryari ryifuza ko uyu munsi hatogera uwo mumenyeshamakuru atararekugwa kuko ku bwaryo ariho nyangwa rikabije ry'agateka k'abashaka gushikiriza ibyiyumviro. Maitre Tony Nkina ahiruka gufungurwa amakungu abigizemo uruhara mu gusemera era kuri mikoro y'ijwi rya Amerika uyu aheruka gusiga Irangabije mu munyororo yibaza ko nubu ako kamo kamashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bya rutura kamukuyeyo gashobora kugira ico gafashije
uruhara rw'amashirahamwe mpuzamakungu hanera gataya kazi na muntu ninahangire mu gukebura ibihugu bitubahiriza ku gateka. Ni muri iyo ntumbero ayo mashirahamwe ahamagariwe kuvugira umumenyeshamakuru Florian Irangabije afunzwe hogwa mwuga wiwe. Birakwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bakwitwararika cyane icyo kibazo nk'uko bagiye barabikora muri kahise kuri jewe Maitre Tony Germain Nkina hamwe no ku bandi baharanira agateka kazi na muntu bahoze mu munyororo. Leta y'u Burundi irakwiye kurekura uwo mumenyeshamakuru kuko icyaha yagirizwa atacyo yakoze. Ibikoze gutyo yoba yerekanye ko ishikikiye ubwigenge bw'ubutungane.
Kuri uyu wa kane bamwe muri abo bategwa akamo bari baserukiye ibihugu byabo muri urwo rubanza. Aha twavuga nk'abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububirigi, Ubudage n'Ubumwe bwa Buraya nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika abyemeza. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Afrika y'Epfo yareze Isirayeli ibyaha bya jenoside ku banyapalestine mu ntambara irimo irwana na Hamas mu ntara ya Gaza. Kuri wa kane ikirego cyatanzwe ku rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa ONU. Urukiko rurakomeza kumva kuri uyu wa gatanu impande zombi. Navuganye na Valentin Akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga muri kaminuza ya Rotterdam mu Buholandi asobanura uko uru rubanza rukwiye kwakirwa.
Kugira ngo mbivugeho ni mu buryo nihuse ari ituntu tubiri ngira ngo mbereho. Akambere ni ukubanza kwibaza kubera iki Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ntago iri kure ya Isirayeli mu abazi amateka yayo mu rugamba rwo kwibohora apartheid. Bazi ko harimo Abayahudi benshi babigizemo uruhare rukomeye kugira ngo ibashe kubigeraho. Na Nelson Mandela ubwe yigeze kubivugaho mu bihe bitandukanye. Ariko Afurika y'Epfo ikaba yarakomeje guhagarara kuripo icyo nakwita pozisiyo ku murongo wayo wo kuvuga yuko abanyepalestine nabo bafite uburenganzira bwo kugira igihugu cyabo bigengaho, leta yabo bigengaho, ibyo bakabihera nabo ku byo banyuzemo muri Afurika y'Epfo ubwo abirabura bahakanirwaga uburenganzira bwo kubaho nk'abantu buzuye, nk'abantu bafite ubwisanzure nk'abandi bose. Ubwo rero uwo murongo niwo Afurika y'Epfo yakomeje guhagararaho kugeza uyu munsi cyuhagazeho. Ababikurikirana bazi pozisiyo ya Afurika y'Epfo muri mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union, naho Israel yagiye isaba kuba indorerezi. Ariko ibihugu nka Afurika y'Epfo na Nigeria bikaba byarakomeje kugaragaza yuko mu gihe Israel itemeye uburenganzira bw'abanyepalestine umwanya wo kuba indorerezi muri African Union itagomba kuwemererwa.
Yego, ariko se ikibazo nk'iki ngiki, ariko se ikirego nk'iki gifite ayahe mahirwe yo kugira ngo kigire icyo kigeraho?
Uru urukiko ruri hano Irahe urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera no urukiko rw'umuryango w'abibumbye rutaburanisha abantu ruburanisha za leta gusa za leta zemera ububasha bwazo kandi ziri abanyamuryango membre wa Nations Unies abanyamuryango w'umuryango w'abibumbye nibo baburanye bashobora kujya muri ruriya rukiko. Afrika rero yepfo yajyanye Israeli muri ruriya rukiko kuko iyirega ibikorwa bya genocide iri gukorera muri kiriya gice cya Gaza. Reka nsubire inyuma gato nge muri charte yashyizeho umuryango w'abibumbye ni nk'icyo twakwita constitution y'umuryango w'abibumbye la Charte des Nations Unies mu ngingo yayo ya 51 arasobanutse neza. Iyo ngingo ya 51 yemera uburenganzira bw'ibihugu bwo kwirwanaho icyo bita le droit naturel de légitime défense ni uburenganzira bwo kwirwanaho igihe bivogerewe igihe bitewe igihe umutekano wabyo uhungabanijwe. Iyo ngingo ya 51 ishyiraho charte ya Nations Unies irabyemera cyane ariko ikongera ikavuga iti ntago igihugu gipfa kwirwanaho gutyo gusa kigomba kubibanza kikabimenyesha umuryango w'abibumbye binyuze mu kanama cyangwa se mu nama y'amahoro n'umutekano icyo bita Conseil de Sécurité inama y'amahoro n'umutekano w'umuryango w'abibumbye igomba kubimenyesha. Rero ejo bundi habaye ibitero bya Hamas ababikurikiranye barabyumvise ibihugu inshuti za Israeli za leta zitandukanye zahise zihaguruka zikavuga ziti uburenganzira bwa Israeli bwo kwirwanaho bugomba kubahirizwa biriya twise droit de légitime défense uburenganzira bwa Israeli ariko kugeza n'uyu munsi ntago umuryango w'abibumbye wari wabyinjiramo cyangwa se wabisabwa kubyinjiramo.
Valentin Akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga ukaba utuyirahe mu Buholandi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika. Aha ni dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Ndabashimira mwese kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Kayanza na Ngozi mu Burundi, abari mu Ngororero na Nyange mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, abari mu Karere ka Namiho mu Bubiligi. Turabashimira kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umubiri ucyura ubutije. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mu kanya gato murumviriza ikiganiro cy'umuziki. Mugire weekend nziza.
Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu.
Bakunze b'Ijwi rya Amerika, guhera ku wa mbere tariki 15 y'uku kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ukuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Ku minsi ya gatandatu Nyiyamungu naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo.
Mu kiganiro muri isanga saa 10 ku wa kabiri no ku wa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Ni ukuvuga ko ku wa kabiri, ku wa kane no ku wa gatandatu kwakira telefoni zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
Ku cyumweru ikiganiro Agasaro Kabura kizakomeza uko giteye tubahuza n'abanyu.
Twongere twibutse ko ikiganiro muyisanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu.
Turabararitse muri isanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
It's an MP record. Tamash production.
Holy Seven, your smile.
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti.
Amerika, tusikilize sauti.